Ivyo y'indundi culture amakuru mu kirundi.
Jean de Dieu Nahimana.
Tubashimiye cyo tubagenze ku mudehengeje ngukurikira ibiganiro bya radio Indundi Culture wende bakazemera makuru ane twari ku nkuru ziyagize basaba ko ivyo bemewe byoshigwa mu ngiro abo ni bamwe mu banyagihugu ku mutumba gakungwe ni komine Kabizi mu ntara ya Bujumbura baba hafi ya hashikira umuyaga nkuba wa Regidezo muri byo bishuza hakaba harimo kubakirwa kugira abakingirwa amazi ava mu misozi hanamiyaho abakenyezi baheruka guhura ni isenyuka ry'umusozi muri komine Muhuta ni mu ntara ya Rumonge basaba ibikoresho bifashisha mu gihe cy'ubutinyanka baranafite kandi n'amakenga ku ndwara zindi zishobora kwaduka gukingira ibidukikije hamwe no gufata ingingo zose zibeye kugira Burundi buhangane n'ihindagurika ry'ibihe biri mu ihangiro rya 19 mu gitabo cy'imbono Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 igitabo tumaze iminsi tuza turabashikiriza ibirimo amakuru usabe gusa mu kanya idonido
Radio Indundi Culture
Epi maki wa ishemeze na hikuwa kamafasha mwuhinga bugivzuma wunachuti wa genzuwa hikaze mwido nido jano makuru wae mwanyagi hugu waba ahegereye mbere na hazo shikirumu ya ganguwa wa reji dezuwa kurugomero gwaru ziwazi ni kumutumba gakungwe ya mbere komine Kabizi mu ntara ya Bujumbura basaba ko ivyo bemerewe byoshigwa mu ngiro nibijanye no kubakingira amazi y'imvura va mu misozi hanamiyaho mu gihe haheze ikiringo cy'amezi 8 arenga bemerewe gukingirwa ayo mazi abanyagihugu bavuga ko nubu amazi aguma abomoka mbere ko n'ubuzima bwabo bushobora kubangamirwa ivyo biremezwa n'abajeje intwaro aho umwe muri bakamenyesha ko ico kibazo bama bagishikirije ku nzego zibakurira Olivier Kwizera
Turi mu musere gucamwa amazi igihe cyose imvura iguye mu gice cya gakungwe ya mbere n'amazi azana ahazoshikira umuyaga nkuba uzanana ku rugomero rw'uruzi ruzibazi uwo musere gufise nk'imetero imirenga mbwagukeka n'imetero nka zibiri mu burebure uja hasi uravye uboneka ko waguwe n'ayo mazi kuko kare yatawari uhari nk'uko twabibwiwe n'abahabwa gushika ubu haramaze amaze gusenyuka bitumwe n'ayo mazi aha tugeze naho inzu iheruka gusenyuka mwe n'inzu rusanze ariko wagerageza gukuraho ibihomoka byayo kugira aronka kikumusaya n'umuryango wiwe
matafari yose ramenaguritse iyi ni imvura yaguye tanana aho harukuru kumayaga nkuba cyemba munsi ya niyo yapomoye ubu ndabutsa homba
uyu mukenyezi avuga ko n'ubu ibyo abubaka ashikira umuyaga nkuba bitarakogwa ahasigura ko bibabaje cyane
amaduhenda ngo bazodukorera imifurege ariko nta mifurege baradukorera kuva batangura kubaka aho hantu niho twatanguye kubona iyo mvuvu ko ngaha nta mazi yaho arashya mu cyungarari wacu nta n'abategetsi baraza kudutunganiriza no kuri
yatubabaza nyine kubera batubesha cyavyo badukore
abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba ko bashobora kuhasiga ubuzima kuko amazi y'imvura hacari aha basanga ibyo bemerewe byoshigwa mu ngiro
kuko yatashikira afise asanzarira mu bene igihugu acha none navya bene igihugu kuva ku mirima nk'abafise amazo dakomeye amazi aranyengeteruka zubona inzu irasidutse ibyo rero nibigiye kuyadukiza muri no minsi je ndibaza mu miserege yo bari nk'itatu mugabo ibiri nifise umuvuduko kweri yo kononera bene igihugu amazo ubuzima barashobora gusinzikara bw'abantu urabizi yuko impizo mu kubomoka ariteguza umuntu nkuba amazi aguma nyengetera mu mazu bene zo nabo bibaza ngo amazo arakomeye ugasanuka ariko yabaguye ko urumva rero urupfu gushikira utabizi utagwiteguriye
ayo makuru aremezwa n'abatware bo hasi Jean Marie Bigirimana umwe mu batware bahavuga ko nubatakira ko wakugira bakingira abanyagihugu bahaba uyo mutware nyene namenyesha ko bama bashikirije ico kibazo bakirinda inyishu
nta kirakogwa na kimwe baravyemeye baca bigiriye Bujumbura bayigumirayo no makete twaravuye turandika mu bushikiranganje arabizi na Egide zo turayandikira umuyobozi mukuru mugabo naho vyabaye ntacho baradushikira ko ngo badukorere amakanevu meza atwara amazi kugira mu kiyaga kugira abantu boroherwe
umutumbo wa gakungwe ya mbere zone ramba komune Kabizi intara ya Bujumbura bamwe imijyango irenga 500 kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo hamaze kubomoka amazi abiri kandi nta bufasha buratangwa kuri iyo mijyango
Olivier Kwizera ndaguke tubazengurukire abakenyezi bari mu miryango yahoje n'isenyagurika ry'umusozi uwegeranyirijwe mu kigo cigisha imyuga mu gitaza ni muri komine Mputi ntara ya Rumonge barasaba gufashishwa ibikoresho vyihariye isuku ry'abakenyezi kuko bamwe bemeza ko bafise impungenge zo kwandura indwara zitandukanye ico kibanza gushika ubu kiracakenyemwo amazi n'ubwiherero abagiye mu bihe by'ubutinyanka bakavuga ko batisanzura komine Mputi vyo iravyemeza urirongoye ati tuguma dusaba ubufasha Noris Nduwimana
Inyuma y'indwi zibiri bashikiwe n'impanuka y'isenyuka ry'umusozi ku mutumba gabaniro abanyagihugu begeranijwe muri ico kigo cigisha imyuga mu gitaza muri rusangi barashima ubufasha baguma baronswa n'ibisata bitandukanye ariko ibyiharije abakenyezi bisa nuko atakira kogwa bamwe bati byiharije ubuzima bwacu bisa n'ibyibagirwa
aba mama twadukiye ubudobo bwo kwitunganiriza mu bwa tuyu unye aragera mu bihe araje kukoresha ibi nibi ntanakimwe
n'ukuri hari giye tujya mu bihe tugafata ubu tubindisha abana tukacabagura kugira twikingire
ni kibanza kandi gikenyemwe amazi meza kiretse ayahazanwa n'umuryango utabara imbabare kwa huje mu Burundi ariko azasanga kubura ubwogero n'utuzu tw'ubwiherero ari nabyo bitera impungenge abo bakenyezi ku ndwara zishobora kuva ku isuku rike
kuva itariki 19 jewe no gice kimwe rero wicaye impande y'umugenzi akubwira ngo none wewe gako bimeze nta mugenzi none wewe ubona turi he
nari ngiye tujya guteka uwo muhereranye ukombati wewe uranuka kubera iyo ngorane
abonya muhuta bataka abasanzwe babafasha kwibanda kubira aba bakenyezi kurusha
abavyumva bose n'ukuri adufashije icyo kwambara icyo kuhindura isabune ibisabwa ku mukenyeza n'ukuri
izo mpungenge kandi ziremezwa n'ubwego nyobozi rwa komine muhuta kuko kubwago isuku ku bakenyezi ritirengagizwa musitanteri waho scolastique niyo nsavye ati tubandanye ubuvugizi
nacyo gituma dusaba abagira neza ko bashobora kudufasha kaba agatenge bashobora abakenyezi canke nibindi bikoresho byose umukenyezi ashobora gukenera kubera umubiri wiwe uko asanzwe aremwe abakenyezi ntibagire ingwara zitandukanye janye no kubura isuku kubera ubu buzima babayemo
aho mu ntango y'iyo mpanuka hari hakoraniye imiryango 498 aja hari yongera ko yari yabaye iraja gusaba indaro kuba banyu batashikiriwe n'iryo senyuka ry'umusozi n'ubigume haza ari nabyo bituma ibiharuro by'abahaba bihinduka kumwanya ico burongozi bw'ico kibanza bwemeza nuko abana n'abakenyezi ari bo basumba igitigiri c'abasore n'abagabo abo ba mbere baharugwa kubarenga ibice 60% by'abahaba ibyo bikoresha abakenyezi basaba biri mu byemewe nk'imfashanyo zihuta habo n'abandi bamaze imisi bahura n'impanuka nk'izo mu kiyaya cimbo bimije kuronswa n'umugambi w'ubutabazi washizwe habona mu ntango zindwi n'umuryango umwe bwa Buraya mu Burundi umugambi ushobora gutwara 200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya mu kiringo c'amezi atandatu
Nurisi Nduwimana ndagukengurukire gukingira ibidukikije hamwe no gufata ingingo zose zibereye kugira ubundi bushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ni imwe mu biri mu ihangiro rya 19 mu mugambi w'igihugu Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 ni ku gitembere mu mwaka wa 2060 ni mu gihe mu ihangiro rya 20 rishira imbere gukomeza itunga kama rigizwe n'imico kama harimwo n'ibyino n'intambo Claire Kankundi
Guhingura no gufata ingingo zose zibereye kugira ibidukikije byubahirizwe biri mu ngingo ya 19 mu gitabo cy'umugambi w'imbono y'igihugu Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 muri iryo hangiro Burundi bugategekanya kwama bwiteguye kugira buhangane n'ibiza n'isibe bishobora kwaduka bitewe n'ihindagurika ry'ibihe aha hakaba harimo kwama igihugu cicarana n'abakore muri ico gisata kugira barabe ingingo zibereye mu bitegerezwa gukogwa harimo guteza imbere uburimyi bufasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe gutera ibiti ku mitumba igize igihugu kugira isuku n'isukura kugira hagwanye indwara ya malaria ihangiro rya 20 muri ico gitabo cy'imbono y'igihugu Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 harategekanijwe kandi guteza imbere itunga kama aha bakavuga ibibanza ndangakaranga ibibanza vya kahise ibiyaga amashamba harimo kandi nitunga ndangakaranga ntakabakabwa nk'ururimi rw'ikirundi imvyino n'intambo ubugeni n'ibindi mu gukomeza imico n'imigenzo harimo kandi gutsimbata zigisata c'abanyamuziki intambo hamwe n'igisata c'amareresi
Radio Indundi Culture
Anuma kore kacha kuri radio indundi kiritira mera kurikira muri mugisagara cha Bujumbura kuri 188 nibice bibiri hagati mu gihugu ni kuri 99 nibice 9 muradukurika kandi muri makungu mukwandika indundi kiritira kaburungu ukome imitegoro y'ikibazo cha leta gihu burenganzira barangije umwaka w'9 w'ishure w'inyuma y'ishure shingiro kubandanya igice gikurikira ico mu ntara ya Gitega muri kino gihe irikiragenda neza muri rusangi amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'indero kumugwa mukuru wa politike Gitega akavuga ko intonde z'ivyigwa zimaze kurangira hamwe hamwe kiretse cigwa c'ubuhinga n'ubushakashatsi aho itezwe abanyeshuri barenga 1800 bazokora ico kibazo mu Gitega twakora mugenzi wacu anise ntanguvu
Ugaruka rugizwe n'abanyeshure 1800 n'amajanane na 198 bariko basozera ivyigwa mu mwaka w'9 w'ishure shingiro mu mashure amajana 255 yo mu ntara ya Gitega niwe bitezwe kuzokora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu gice c'inyuma y'ishure shingiro uyu mwaka w'2024 muri abo banyeshure komine y'Indero ya Gitega ikaba ifisemo abangana 3,533 intara nayo ya Gitega ikazoba irangwa n'ibibanza 111 bazokoreramo ico kibazo cyuko ibitigiri byifata kibanza bishikirizwa na Hakizimana Godefried umuyobozi w'Indero mu ntara ya Gitega bamwe mu bayobozi cyo kimwe nabigisha bavuga ko nubwo amagenekezo ico kibazo ca leta cyo mwaka w'9 kizokogwa atarashigwa ku mugaragaro babandanya gutegura urwo rwaruka mu kubakoresha ibibazo by'imimenyerezo no gusubiramo banoganza ibyigwa byose bazokoreramo ico kibazo abanabandi bashikiriza ko intonde z'ibyigwa bamwe bagiye mu gice c'ibibazo by'igice ca kabiri bazimaze kuzigisha iruhande bavuga ko bazisozereye muri iminsi y'ukwezi kwa ndamukiza guheze hariho n'abamenyesha ko icigwa c'ubuhinga n'ubushakashatsi science et technologie mu rurimi rw'igifaransa kigizwe n'uruto ndirurerure rw'ibitekanijwe kwigishwa mu gihe iruhande hari nabemeza ko nibigize urutonde rw'ico cigwa hariho abigisha bataba babitahura bishimishije ivyo bigaheza bibintambamye yo guheza ku gihe ico kiremezwa n'umuyobozi w'Indero mu ntara ya Gitega amenyesha ko muri rusangi intonde z'ivyigwa zitekanijwe zasozerewe kiretse muri ico cigwa cy'ubuhinga n'ubushakashatsi hamwe hamwe kitarasozegwa anise ntanguvu Gitega radio indundi kiture
anise ntanguvu ndagukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Kayanza ahari umwigeme ariko ariyungunganya mu gukora ibisuguti ku mugwa mukuru w'iyo ntara uyo mwigeme asanzwe yiga muri kaminuza yemeza ko muri kine gihe ashobora kwirihira ishure Yamara Elvire Ninahazwe avuga ko muri kino gihe umugambi w'uhura n'intambamye zitandukanye na cyane cyane muri zakavuga icikagurika ry'umuyaga nkuba mukayanza twakora mugenzi wacu Jean Nahimana
Elvire Ninahazwe n'umwigi wo mu zashakayanza yiga mu mwaka wa gatatu wa kaminuza amaze imyaka irenga ibiri akora ibisuguti n'amagato akamenyesha ko ico cyimviro camujemwo mu ntumbero gusahiriza abavyeyi
cyimvira hano cavuye narabye impijije ishuri ndavuga ati none nzokwama nasabye amahera y'amavuta abavyeyi nzokwama nabasa bya mahera y'ipantaro canke izo kanda mbiti ndabona ahamukayanza nta bantu benshi basanzwe bakora ivyo bintu
nubwo avuga akahora n'intambamye zifatiye kwiciga kurika rya umuyaga nkuba
ibikoresho byinshi natanguye nkoresha byari byo mu nzu bisanzwe navuga ko intambamye ihanini ari y'umutahe mutonyi ko n'amatara gumacika ko byo nkoresha nkoresha umuyaga nkuba kusanga ndacereje nk'amakomande mba naronse indi ntambamye nakuye n'inkambamye ibikoresho ariko ko nagenda akora byakibiraza bukebuke
Ngujo akora biramufasha mu bitari bike harimo no kwirihira ishure.
Aho ngeze ndiko ndateranje imbere biramfasha byo kugira nshobore kuronka ico nihereje ntarinze gusaba abavyeyi. Ikindi rimwe na rimwe ndashobora kwirihira ishure ndayakuye muri ivyo bintu nyine ndiko ndakora.
Agasaba ariko ababishoboye bose ko bo mutera intege mu kumufasha kuronka ibi ibikoresho nkenerwa muri ivyo bikorwa.
Numva ko dugikoresha bikenyi, nosaba umuntu yoba yumva ishigikiki icyimbiro cy'iwanje n'umugambi w'iwanje, yo ntiri intege kugashobora kuronka ibikoresho bikwiye, kuko sinifuza kuguma nkora je nyine, ndifuza ko ntera imbere kagagira abandi bantu babaho kubera jewe, bashobora kuronka nabo ico bihereza kubera jewe.
Elvin ninahazwe aheraheza teraka mu rwaruka gukura amaboko mu mpuzu bagahangana n'ibibazo bijanye no kwibeshaho muri no myaka. Mukanza Jane Imana kuri radio Indundi Kirituro.
Jana Himano rakenuye akaba n'ufite bagenzi hano turangirije hano makuru. Reka dushimire mwebwe mwese mari mu yateza amatwi, ariko nshimire Pimake bayishimize ari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Nano makuru arangiye ibiganiro vya radio Indundi Kirituro birabandanya, agashinge n'imuhindure twifurize kubana nyimura ngo bamuzane no mubanyu. Murakoze
Jean de Dieu Nahimana.